abagabo batanu bo mu runani rw'abigenga mizero y'abarundi barongowe na Pierre Celestin Ndikumana nibo bashikanye ibyo birego mu biro by'umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro abo batumwe na Agathon Rwasa arongoye urwo runani uwarabarongoye yashikirije icyabagenza bahejeje gutanga ibyo birego
icyatuzanye rero no kugira ngo tuyisabe yuko itokwemera ibyavuye mu matora kuko yabaye amatora yabaye n'utunenge twinshi cyane sino twita utunenge k'umurenga mbere wambuze dukeyi yabayemo ibintu byinshi cyane bitagenze neza kuva mu ntango imbere kumusaba n'inyuma gushyika n'uyu munsi hari ibintu byagiye biranga ayo matora bitagenze neza rero nicyo gituma twaje kuri aba babijejwe kuri aba babishinzwe bobo bemeza cyangwa bagahakana ibyavuye mu matora kugira ngo rero tubasabe yuko batokwemeza ibyavuye muri aya matora yego ibirego byacu babyakiriye nk'uko bisanzwe sentare iyo yituye irakwakira ibirego babyakiriye neza cyane turarindiriye rero ikizoheza kikavamo
hari ibituma urunani amizero y'abarundi rusaba ko ibyavuye mu matora ya kamarampaka yo kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu turimwo bitokwemezwa muri ibyo harimwo ibijanye n'ifungwa ry'abanywanyi b'urwo runani nk'uko bishikirizwa na Celestin Ndikumana
bimwe mu byayaranze barirukanye abacungera amatora abacungera ingene amatora ariko aragenda twarungitse mukaba muzi yuko mu mategeko baravuga neza yuko amatora acungerwa yarimwo namurazi ko henshi birukanywe ahandi bagafungwa icamaso ahandi bakanafatwa bagafungwa uburo ni bwinshi cyane hanyuma aya matora ikindi cyayaranze uwo munsi w'amatora murazi yuko twovuga ko atari amatora yo mu ibanga muri twa tuzu tw'ubwiherero hari abaherekeza y'abantu bakabategeka ibyo batora bakigishirizwa ku mirongo ibyo batora abantu bagategurwa n'ibindi byinshi rero ibyo byose umuntu agiye kubyegeranya n'ibyemezo bikwiye twashimye kwitura iyo sentare kugira ngo turabire ku by'ukuri ayo matora niba yagenze uko yagenze nyine kuko yagenze nabi ku bwacu
urunani amizero y'abarundi ruriteguriye kwakira inyishu ruzohabwa n'iyo sentare ishinzwe kubahiriza ibwirizwa shingiro kuri ibyo birego
ibyo ntidushobora kuvuga ngo bigihe zogenda gutya cyangwa gutya iyo urubanza urushinze witega kimwe uritega gutsinda cyangwa kurushwa ibyo ntibisanzwe tuzoheza tumenye ukundi tubigenza iyo bica hose nta nzu izo bisambutse ntana nizo bari buri nzu tuzoheza tumenyere tubigenza
hari iyindi miryango ya politike itavuga rumwe n'uri ku butegetsi izo yabashikirije kwitemera ibyavuye muri aya matora kamarampaka yo kwigenekerezo rya 17 kuno kwezi turimwo naho itituye iyo sentare muri yo harimwo umugambwe Sabuhanya Frodebu Leonsio Ngendakumana itaba baca uburongoye uyu mugambwe yabwiye ijwi rya Amerika ko bobo babandanya urugamba rwa demokarasi urunani amizero y'abarundi rwituye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihe iyo sentare ifise iminsi 9 kugira ibe yemeje canke yahakanye ibiharuro vy'amatora biherutse gushikirizwa n'umugwi seni amakuru yo mu ibanga dukesha umwe wo mu bacamanza bo muri iyo sentare avuga ko urunani amizero y'abarundi nabwo nyene ruzoronswa inyishu muri ico kiringo nyene atagihindutse Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.